ngazi salama aleko kubaneze mesi noma menyesha ko dabarenze muri no mesi salama aleko kubifuza yuko jewe subira inyuma salama aleko kubavuze yuko jana zogera kure ahani none ahani eh? Ahani none ahani ahani none ahani eh? Ahani none ahani